turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. President w'u Rwanda Paul Kagame yagize ica avuga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bamwe mu bategura amarushanwa ya Miss Rwanda bagirizwa gukorera abigeme bayitabira.
The organization ireba uburanga bw'abantu cyabayeho giti ntikigera bagikurikirana, dore ko umuntu yihangiye umurimo ahuza abakobwa akabashukisha utuntu mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha.
Uyu ni President w'u Rwanda Paul Kagame. Bamwe mu Barundi baje gukora muri Congo nabo bahangayikishijwe n'amafaranga basabwa n'urwego rujejwe abanyamahanga kugira ngo bemeregwe gukora muri ico gihugu. Turabigaruka ko handi hato muyagezweho muri make ijya nino ku isi. Ubwongereza bwagirije ibitero by'ubuhinga bwa none Uburusiya idonido ni mukanyi sasa. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Ubwongereza bwagiriza Urusiya kugasubiye gukora igitero cy'ubuhinga bwa none ku bategetsi batandukanye bo ku isi. Amatohoza Ubwongereza buhagaze ko bavuga ko ico gitero cakozwe ku mbuga ngurukana bumenyi z'abategetsi batandukanye yaragamije gutanga amakuru atariyo yoza yerekana ko gutera Ukraine vyari bikwiye kandi ko atamategeko Urusiya bwahunyanze mu gutera Ukraine. Umushikiranganje jeje imigenderanire y'Ubwongereza n'ayandi Kungu yasiguye ko hari ishirahamwe ryo mu gisagara cha St Petersburg ryakoresheje uruga rwa Telegram mu kurondera abantu baza barasubiza ubutumwa bwiyamiriza intambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine, bagaca basubiza bo berekana ko bashigikiye ivyo ntambara kandi ko ari ku ruhande rwa President w'Urusiya Vladimir Putin. Abantu Ubwongereza ntibwavuze uko bangana, ariko ico Ubwongereza bwemeza nuko bahemberwa ibikorwa vyabo. Ibitero vy'ubuhinga bwa none Ubwongereza bwagiriza Urusiya biciye mu citiriwe ishirahamwe vyakozwe ku mbuga ngurukana bumenyi 8 zirimo Telegram, Twitter, Facebook na TikTok. Abakoze ko ibitero ni ahanini abanyepolitike na bamwe mu bakurikiranira na hagufi iby'Urusiya na Ukraine bari mu Bwongereza, Afrika y'Epfo n'Ubuhindi nk'uko Ubwongereza bubandanya buvyemeza. Ubwongereza bugakeka ko uwitwa Yevgeniy Prigozhin yahawe ibihano na Amerika n'Ubwongereza kubera gutera intege aboshigikira Putin biciye ku mbuga ngurukana bumenyi afise uruhara muri ibi bitero byo kuhinga bwa none. Liz Truss ajeje imigenderanire y'Ubwongereza n'andi makungu yavuze ko Ubwongereza budashobora kwemera no kwihanganira ko Urusiya bwigarurira imbuga z'abatandukanye mu kuzuzuza ko ibinyoma bijanye n'intambara yemeje ko ari intambara itemewe na mategeko. Tukivuga ku vy'Urusiya na Ukraine, umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ari kumwe n'abashingamateka bane bo mu mugambwe wa Demokrate baraye bagendeye umurwa mukuru Ukraine Kiev. Mu mubonano Madame Pelosi yagiranye na President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamubwiye ko atakindi kibagenza atari ugushimira Ukraine kukungene iri kwigwanira ubwigenge bwayo. Amwemera ko Amerika izoguma ku ruhande rwa Ukraine kugera intambara iheze. Abashingamateka baherekeje Pelosi ni Adam Schiff aserukira leta ya California, Jim McGovern uri muri Massachusetts, Gregor Mix wa New York na Jason Grow wa leta ya Colorado. Hagataho misile Urusiya bwateye ejo kwa gatandatu ku kibuga c'indege cyo mu gisagara ca Odessa muri Ukraine yononye aho indege zigurukira ku buryo atandege nimwe duhaguruka hatarakorwa. Ejo kwa gatandatu kandi mu yaranze intambara y'Urusiya na Ukraine, Urusiya bwagerageje kwinjira mu buseruko bwa Ukraine kugira ngo bwigarurire akarere ka Donbas gateye imbere mu vy'amahinguriro n'ibice bitatu bikomeye muri ako karere, ariko ntivyakunze. Polisi ya Ukraine ikavuga ko hari ibiziga by'abasivile nuko biri uko batatu yatoye mu karere ka Bucha. Ivyo biziga vyari mu Kinogo vyari vyafatitanijwe amaboko aboshe amaso nayo apfutse. umukuru wa polisi akarere ka Butcha yemeje ko benshi mu bo batora ibiziga biba biboneka ko bahohoterwa kandi umwanya muremure nk'abatowe ibiziga ejo polisi ibandanye isigura ko bari barashwe mu matwi abategetsi ba Ukraine bakemeza ko ibiziga by'abasivile bimaze gutorwa mu karere ka Butcha birenga igihumbi Ano makuru yose abagezo hijyanye no kwisi ku jugi America mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni vewa radio yacu mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi bacu kunshuro ya mbere president w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku bibazo by'ihohoterwa rikoregwa abana b'abakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda anasaba ko abaye bigizemwo uruhara bakurikiranwa ibi president w'u Rwanda yabivuze ejo kwa gatandatu asozera inama ya FPR inkotanyi Ibi bivuzwe nyuma yaho mu minsi heze umwe mu bategura irushanwa ariwe Ishimwe Dieudonné atawe muri yompi yagirizwa ivyaha byo guhohotera abakobwa inkuru tubazumenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Assumpta Kabuye
Ubwo yasozaga inama nkuru y'umuryango wa FPR inkotanyi yateranye kuri wa gatandatu Perezida Kagame yagarutse kubimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru ko abakobwa bahagarariye u Rwanda muri Miss Rwanda baba barakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kugeza ubu ntamazina y'aba bakobwa igeze atangazwa Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko bidakwiye kubona na rimwe umuntu ahohoterwa ngo bicecekwe Perezida Kagame yumvikanishije ko iki kibazo bwa mbere yacyumvise muri Libu n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ndetse no mu itangazamakuru mukuru w'igihugu yabaye nk'uwerekana ko atigeze yiyumvisha akamaro ko gutora Miss Rwanda gusa yumvikanishije ko nubwo ntacyo byari bivuze ariko nta nicyo byari bimutwaye gusa umukuru w'igihugu yavuze ko yababajwe n'abitiriye uyu murimo bagacuruza aba bana b'abakobwa ku nyungu zabo
gusanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo to abuse them bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugiye icyo bivugaho abandi ntibabizi uvuga ngo hari ukuntu turangaye cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba
Perezida Kagame yavuze ko abantu bakwiye kurwanya ibi byaha uwabikorewe agatinyuka kubivuga agahabwa ubutabera
hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigera bite icyo ni kimwe ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa nk'uriya musore navugaga umugabo nabonye uri muri bo kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu kazavamo cyabayeho giti ntikigera amategeko kira ntikigera abagikurikirana nta bari ku muntu yihangiye umurimo ashyiraho gahuza abakobwa akabashukisha utuntu akaba mbere yuko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha abo bana bacu nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga bakaba babyirinda bakaba bagira n'uwo babibwira nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 10 nabangahe bagiye baba abused havuyemo umuntu umwe waranga
Perezida Kagame yatangaje ko ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kitagarukira mu itorwa rya misi gusa kuko kinagaragara no mu zindi nzego z'ubuyobozi
ariko ibyo bijyanye no mu kazi muri za ministeri no muri institutions zisanzwe zacu harimo n'iki kintu kiraho iki kizamura abantu mu ntera kubera ko umuntu yabanje ku ubwo murabyumva nabo nirwa mvuga birenze abantu bari mu gisirikare kazamurwa mu ntera kubera ko hari arabo hejuru ugomba gufata neza it's really bad ni ibintu bibi cyane cyangwa muri za ministeri cyangwa hehe ibyo bintu mu byirinde ni imico mibi gusa
ukuri w'igihugu Rwanda yavuze ko ubucuruzi bw'abantu busigaye bwarafashe intera ku buryo hari n'abanyarwanda bavanwa mu gihugu bakajyanwa mu mahanga. Yavuze ko inzego zishinzwe ubutabera zikwiye kubaka ubunyamwuga ku buryo abantu batajya batinya gutanga ibirego bumva ko barega ariwe baregera. Abayobozi basabwe gushaka uko iryo hohoterwa ryajya rimenyekana kuko ritari mu muco w'abantu n'abanyarwanda muri rusange. Perezida Kagame yavuze ku bibazo bimaze iminsi bivugwa mu itegurwa rya Nyampinga w'u Rwanda nyuma y'iminsi mike urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rutangaje ko rwataye muri yombi Bwana Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wateguraga iri rushanwa. RIB ivuga ko imukurikiranyweho ibyaha birimo icyo gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Abakobwa babaye Nyampinga w'u Rwanda ndetse n'abari hubu bari baherutse kwakirwa na Madamu Jeannette Kagame wabasabye kwihangana. Abinyujije kuri Twitter, Madamu Jeannette Kagame yasabye abitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda kwihangana kubera ibihe bikomeye barimo nyuma y'uko inzego z'ubugenzacyaha zigaragaza ko muri iri rushanwa harimo ruswa ishingiye ku gitsina. Ibivugwa mu itegurwa rya Miss Rwanda muri iki gihe bije bikurikira impaka zakomeje kuvugwa kuri iri rushanwa. Bamwe bakagaragaza ko ari ryiza, abandi bakumvikanisha ko bitari mu muco nyarwanda aho abakobwa bishyira imbere bakiyereka imbaga. Ndetse harabakomeje kwemeza ko aya marushanwa ashobora gutuma abana b'abakobwa bayitabira bakwigiramo imico mibi yatuma bishora mu mibonano mpuzabitsina. Kugeza ubu yaba Ishimwe cyangwa na bagenzi be bakoranaga nta n'umwe uragira icyo atangaza kuri iki kibazo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, umuryango wa Paul Rusesabagina watangaje ko watanze ikirego mu butungane bwa Amerika aho witwariye u Rwanda. Usaba indishi y'akababaro igera ku miliyoni amajana neza amadolari ya Amerika kwera ico wita kunyuruza uwabo n'ihohoterwa uvuga ko Rusesabagina yakorewe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aratubwira ibindi kuri no nkuru.
Bwana Rusesabagina ubarimo gukora igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 yakatiwe nyuma yo guhamwa ibyaha by'iterabwoba mu rubanza bahafiye bafata nk'urw'ikinamico rwaranzwe n'amahinyu menshi. Mu itangaza abagize umuryango wa Rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko bashyize ahagaragara bavuga ko icyo kirego kigaragaza ko Leta y'u Rwanda n'abakozi bayo bo mu rwego rwo hejuru bagambanye mu gushyira mu bikorwa umugambi wari ugamije gukura Rusesabagina aho yari atuye muri Leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamujyana mu Rwanda aho yaje gukorerwa iyicarubozo ndetse agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubuzima bwe bwose. Kopi y'ikirego yabonywe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP igaragaza ko cyashyikirijwe urukiko rw'i Washington ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri, kandi bigaragara ko icyo kirego cyanashyizweho umukono na Leta y'u Rwanda ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2022. Abagize umuryango wa Rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko basaba impozamarira ya miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Biteganijwe ko bazagirana ikiganiro n'abanyamakuru ku wa gatatu w'iki cyumweru kije i Washington. Bwana Rusesabagina yamenyekanye cyane muri filimi Hotel Rwanda yasohotse mu 2004 ivuga uburyo we wabarizwaga mu bwoko bw'abahutu ariko atari mu baheza nguni bashyigikiye genocide. Yarokoye abarenga 1000 muri Hotel Mille Collines yayoboraga mu gihe cya genocide mu 1994. Iyi nkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ivuga ko ntutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame kuva mu myaka isaga 20 ishize aho amushinja igitugu no gukwirakwiza ingengabitekerezo yo kwangisha abahutu. Bwana Rusesabagina yakoresheje iryo zina yubatse mu kugeza ibitekerezo by'aho ahagaze ku batuye isi. Kuva mu 1996 yabaga mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bubiligi mbere yo gutabwa muri yombi Kigali mu kwa 8 kwa 2020 mu buryo budasobanutse aho byavuzwe ko yari yururutse indege yibwira ko yajyaga mu Burundi. Umuryango we wamagana ibyamukorewe aho ubyita ishimuta ryateguwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aho ibyo byanyujijwe mu kumwizeza ko agiye mu kazi mu Burundi. Umuryango uti aho kugira ngo bibi byo ahubwo yahaswe ibiyobyabwenge hanyuma ajyanwa mu Rwanda aho abashinzwe umutekano ba Perezida Paul Kagame bamushimuse ku ngufu nyuma bamufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Leta y'u Rwanda yemera ko yafashije mu kugeza Bwana Rusesabagina i Kigali, nyamara ikemeza ko itabwa muri yombi rye ryakurikije amategeko kandi n'uburenganzira bwe butigeze buhungabanywa. mu kwezi kwa cyenda ku mwaka ushize wa 2021 Paul Rusesabagina yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gushinga no kuba mu mutwe witwaje intwaro wa FLN ushinjwa kugaba ibitero byahitanye abaturage mu Rwanda mu mwaka w'2018 n'uw'2019. Urukiko rw'ubujurire narwo rwongeye gushimangira icyo gihano mu kwezi gushize kwa kane muri uyu mwaka. Mu kiganiro aheruka kugirana n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu mpera z'ukwezi gushize kwa kane, ubwo yakomozaga ku kibazo cya Rusesabagina mu byo yavuze ko ari ubusabe bw'ibyo yise ibihugu bikomeye bwo kurekura Rusesabagina, perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ibyo bihugu ari byo byagize Rusesabagina intwari bigamije kwandika amateka y'u Rwanda n'ay'abanyarwanda uko bibyifuza. Aho akaba yaravuze ko kurekura Rusesabagina kuri we byaba ari ukwivanga mu mikorere y'ubutabera, kwirengagiza abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'inyeshyamba yari akuriye no gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi amakungu arahimbaza umunsi w'akazi. Bamwe mu bakozi b'Abarundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara cha Uvira kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'amafaranga basabwa n'urwego rujejwe abanyamahanga kugira ngo bemeregwe gukorera muri Kongo. Ijwi rya Amerika ryarungitse muri Uvira, mugenzi wacu Vedaste Ngabo kuturabira iby'iki kibazo.
Ugeze muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero hafi 27 n'umujyi wa Bujumbura, usanga Abarundi benshi bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara za moto, kogosha ndetse no gukora mu tubare n'umwungu. Ariko uganiriye na bamwe muri bo bagutura ibibazo by'uko bahotegwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Congo bitewe n'amafaranga gwicara rubasaba.
Ikibazo dufite ni kinini cyane, tuba ngaha tiko turahiga ibyo kurya tugufungurira abakiriya kadeba jeje miraje. Umukirimu yaje yisite ku isahani yamaze gufungura kabiri gatatu abitaka akaca yigiye akaja mu gasho ahebizonje, kandi na wewe uri kurabitanga urabitahura. None iyo fungwa zibyo kurya bise umwanya wo kwiyukira aho rero nta kosa bakoze sabasuma baza guhiga ubuzima. Aho rero uwo mwanya bashyira ubuzima bashaka kubifasha imiryango iyo basize iwabo, barakwiye kubira abapurema bakamenya ko arabavukanye arababanye. Nibareke natwe tubeho nk'uko nabo babaho i Burundi, turondere ubuzima nk'uko bagiye i Burundi nabo barondere ubuzima.
Nibigira Emmanuel ni umurundi ukora imirimo y'ubwubatsi, asobanura yuko amafaranga basabwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Congo ari menshi cyane.
Twebwe tuzi no kurondera ni ukuvuga turabakene turakenye, hama ukatuza kuwusaba umuntu urupapuro rwa $15 ntapanze n'inzu y'iwawe ariko ararondera ubuzima, rimwe na rimwe aragwara akivuza, afise umugore mu Burundi aramugaburira, afise abana arabigisha. Eske ugiye guharura utudufaranga bakorera nk'umukozi wo mu nzi no akorera $30 nawe ukwezi kurahetse nka amezi atatu arahetse $15 sawa, umwana hariya aragwaye, eske tuzobaho tuba dukora bahembe? Ifo yuko ambasaderi wacu ari no muri Congo nawe yo kurikirana ibibazo byacu.
Nubwo bimeze gutya, aba Barundi bakora muri Congo bavuga yuko hari akarusho babona ko gukora muri Congo kurusha i Burundi. Serge Nkurunziza ni umwubatsi.
Iyo dukoze ku munsi duhemba nk'idolari zitandatu, hanyuma akatugabura saa sita mu nyuma we ku mugoroba ukimenya, yatusanga rero nimba usigaranye nk'idolari zitanu urashobora kugira kuzivunjisha kugira ngo urongerasiyo urungikira umuryango.
Yose ku kwezi usanga ukorera nkangahe?
Yose ubuzi bwacu ndi bukunze kuboneka, urashobora kumara niyinga wicaye mugabo nk'igihe umuntu yogirwa nk'amahirwe agakora kukwe agakora ukwezi kose yokorera nk'300,000 y'amarundi.
Willy Bukuru nawe ashimangira yuko nubwo abenshi muri bo bicara bahohotegwa hari ntambwe bateye mu byo bakora.
Kuvuga jewe ino muri Kongo narahabaye ndahanyonga tugenda turamenyerana n'abantu, hama no kuvuga ndanyonga nzonda tasubira inyuma, no kuvuga ubukuru gezongeze ko ngeze ku imoto kubera confiance y'abantu twagiye turakorana neza ngaha muri Kongo.
Twagerageje kuvugisha inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo kuri iki kibazo cy'aba Barundi bakora muri Uvira, bavuga yuko bicara basabwa amafaranga nazo ntibyadukundira. Gusa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2022 mu biganiro byahuje ba guverineri w'intara zitandatu z'u Burundi na guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo, bagarutse ku bibazo by'abaturage b'abakongomani batuye i Burundi ndetse n'abarundi batuye muri Congo bakwiriye kwicara muri ibyo bihugu bafite ibyangombwa bibemerera kubibamo. Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira.
Mu gihugu cy'u Burundi amashyirahamwe haranira uburenganzira bwa muntu n'abunganira amategeko muganga Christophe Sahabo basaba ko apfungurwa. Dr Sahabo yahora atwara ibitaro byigenga byitwa Kila Hospital biri I Bujumbura imbere yuko ategekwa kwegura amaze gupfungwa. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Muganga Sahabo Christophe azwi cyane atwara ibitaro vya Karorero bikomeye mu vyigenge Bujumbura Kira Hospital ari naho asanzwe avura nko muhinga mu ngwara z'amaso akaba n'umwigisha muri za kaminuza ubu ari mu minwe y'igipolisi yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr Jean David Pilot atwara ugwego nyobozi bw'ivyo bitaro bajanwe gufungirwa mu biro vy'iperereza I Bujumbura nkuko abamuburanira bavyemeza bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye ari kugwa abamuburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atari geremenyeshwe icaha ryagirizwa ndetse ko amagara yiwe amukitse Maître Ernest Ndikumana na Maître Emmanuel Akizimana baburanira Dr Sahabo Christophe ntibashimye kuduhijwe yamara bahaje ijwi rya Amerika ugwandiko barungikiye umushikiriza manza kizigenza wa Republika bamwerekeye nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye babona ko uwo baburanira bisa nuko yanyurujwe akajanwa gufungirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ivyaha akurikiranywe ko batinya kubahwa mushikiriza manza wa Republika yabwirizwa kurenganurwa ahubwo agahabwa n'indishi y'akababaro bibutsa ko atamuntu arenze iminsi indwi canke bibaye ngo bw'iminsi 14 afunzwe atarashikirizwa ubutungane bagatangazwa nuko ukwezi kugiye guhera Dr Sahabo afungiwe mu biro vy'iperereza bongera ko kuwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe yebo umujyango wiwe abamwunganira canke abandi bamwegereye harimo n'abaganga bitaho ingwara ya asthma asanzwe afise bati niho nyangwa rikabije ry'amategeko yerekana gashavu abamufashe bari bamufitiye basaba bashimitse kuwo baburanira yorekogwa akaburana yidegembya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyari byo uko niko namasha Mejigenga kurikirana hagufi ya dosiye yabibwiye ijwi rya Amerika Maître Gustave Niyonzima atwara runani rw'amashingwa manza Kavib rukurikirana hagufi ugo rubanza
ivyo byose bihonyanga ingingo ya 34 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa code de procédure pénale yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo angemurigwe nta mushingwa manza wiwe afunzwe uko twovyita kuba sequestré afunze ivyo twokwita de façon vagabonde niho gufata umuntu ukamwareva ugaca umutwaro ukamufungira ahantu nko muhira niko bimeze
bukeye Dr Sahabo amaze gufatwa gafungwa abafise imitaye muri ivyo bitaro vya Karorero baserukira leta bashize abone urwandiko rurimo amakosa bagirizwa umuyobozi mukuru wa Kira Hospital murayo harimo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragerera hatemba ivyo bitaro ico bikoze nta gitigire c'amafaranga yoba yaranyurujwe kiboneka muri ubwo Rwanda ndiko ahaniho amashami yigenga fatira akikeka ko Dr Christophe Sahabo azira ubwoko bwiwe imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi Dr Sahabo Christophe amaze gufungwa yacategekwa gutanga imihoho mwikete yandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite aha abanyamategeko berekana ko ivyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro by'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko kuko ake cyabikora kugira ngo akizagatwe Maître Jean-Pierre Bigirimana nawe nyene wo mu mashirame yigenga arafite ico yongera ko
ubundi mu gihe yamaze kubogozwa mu mabanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa na mukozi wo kurikiranwa mu bijanye n'ivy'akazi atamusumirano narya yuko ingingo ya 42 ibwirizwa shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubitwa intahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembya
amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya ari mu biro vy'iperereza akanka ari navyo byo bavyatumye ateba mu gasho ku gwego rutungwa gatoke n'abaharanya gateka kazi na muntu ko rukunze gukoregwamo ivyaha vyihotegwa bifatiye ku kuboriza igufa ufunzwe. Ayandi makuru yo kwizera Ijwi rya Amerika ryaronse nuko uruwande rwa leta gwoba rushaka kugira imitahe myinshi muri ibyo bitaro ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'ubutungane n'amaparike rubivuga ko ryahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje ico kimwe n'umuvugizi wa Sentare na Inyuzwa Agnes Bangiricenge yamara ntibatwitavye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti twari twifuza ko mugira ico muvuze ku ifungwa rya Dr. Sahabo Christophe yahora arongoye ibitaro Kira Hospital n'ibihe byaha akurikiranywe ko bihanishwa ibihe bihano ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko mubivuga kwiki bikunze mwugira ico mubivuze ko murakoze. Yamara gushika igihe twaheza guteguriye inkuru nta watwitavye canke ngo yishure ubutumwa bwacu. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakunzi bagakino Combo Taxi umwanya ni rwanyu.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Eh, bonjour patron, karibu.
Eh, bonjour kano kanote mishono no motari twijyanire muri Combo Taxi.
Eh, ingia tu akuna shida, nena tafuta na mie échange basi pale kuba chauffeur wenzangu nikulete. Oi kala tu.
Kinisha nkongera abantu biri gukora rwose. Nikubona rwose no kuntu seka nkunda abantu b'abanyabwo kuntu mwakira abantu neza. Nise mvuga ko rwose ntacyo ndi bukuburane.
Karibu ingi. Mina kya sai sai.
Eh, vite mada.
Na mahoro.
Eh, ariko bakabonye. Beke ndyanya, beke ndyanya. Icha kora kamene gukenda komeka.
Wone nduri kuravuga.
Ndavuga kandi ugashoferi kakanyabugo nyine. Buriyo ndamenye ubwenye mu karyoshya ryoshye kuriye. Wagize ngo kari kumvungira. Ariko nagateye imitoma na karyoshya ryoshya. Wone kuno kahabiri giseka. Kajya kumvungira.
Ibyo bintu bikuye kuki. Cembo nari umwana mwiza kerebutse kandi nafashanye.
Ariko se ntabwo bazi ko kabanyabuguro bayobeye koko. N'abantu babateka mutwe
ko numva uhindaguri kuhindura indimi nk'uko uhema mu mwanya waruhejeje kuvuga ngo waraba neza ngo asa neza ngo asa n'umuntu yakira abantu neza ngo nk'abantu b'iwabo bose bibugo none ubu naho utanguye kubita bose ngo n'abayesikuru.
Abona bishe se ni hehe abanyabugo hari umuntu utabizi ko bakunda amafaranga hari iservisi bagukora utabahaye amafaranga abantu bakunda amafaranga kurusha ikofi
ninde dakunda amafaranga we ntayikunda uwo yaguha woya
nta muntu udakunda amafaranga ariko abanyabugo bo bararenze ahubwo ningira amahirwe ahubwo araza nayuzuye ushobora gusanga ahubwo araza yakuyemo n'ibice.
Wa mugabo urarengeje ivyo uri kuramwagiriza sinumva nuko bifise ishingiro
ariko nuko utabazi wa muntu icyo se
oya oya.
Monsieur, pardon vraiment, pourquoi ta raïs ne peut pas t'échanger? Comment t'as fait ça? Vous
avez vu que vous avez fait ça? Ah, anya bugorwa gose n'abantu beza pe. Niba ko nuze hubwo, madamaze, zina kunganyikira. Mata, akira amafaranga yawe sha.
Mbo tuneza kwenda
tujyana
nazo. Rindira gato hari kintu tegereza gushira heru. Njose nkunda abantu b'injyajya nk'uyu mugabo afite indi mizibiri.
Tanuka mugore, urumva ntabwo nkuzi.
Sindiko ndagutuka na gato ndakuvuza ukuri mvuze n'icuri.
Hari imodoka nayivamo.
Vamo.
Sasa mina toka tu miniti kidogo sasa mina na voiture na kwasa fasi ya ringi ya box. Kuna kwa nini oshiste?
Shofi, wikomeza gutigihe n'uyu mu nakora na cyereka twigende
ngo umuki bwira chauffeur ibyo wasigaye uramuvuga giye kukuvunjishiriza mubwira ibyo avuze kuri we no kubanyabugo bose bisubiremwo bisubiremwo
bikwaye
chauffeur wibaze n'ukuntu warugiye kumufasha kumuvunjishiriza amafaranga agasigara aravuga ingera mwese abanyabugo mukunda amafaranga muri aba escrow
he Monsieur, je lakini kuna niseme hivi mbaya. Mbona kuna nijije gisi siku lakini? Est-ce que kukupatia franga zako zote kweli?
Ya rugosa mafranga nisimu. Sasa uzui.
Ngo.
Na kino kushinja pe.
Kama kuko muto abugo mwenye likukosea, monsieur. Eh? Ustukamate shivo tutu sifasi moya.
Ibzarabzi umba hoho basi. Izo ndimi zibiri njene zihinda guri kawanu ba chenga chengana. Nizo zitumi ndia nizo mulikano karere zidahira. Dekanda kugiri na ama wa mga
huu. Iyo kumubyeji.
No haanyima ni wagirani likibadzo ni mwenye mahanga. Nuzufata wa mbiyu wabobo. Singuba chuchi kila nyibashire mugisiki kimu. Ubujob gize gugu kemuri bibadzo. Nukwegiru wa munu ya gukoshereji. Mukabi ganiri. Mukabi bugana neza bigahera. Hakumu bugira neza rimbere yawe. Umutu kwengera. Yamara kugenda karengi mirambi. Na ugasika ramu bugana. Seize sizo.
Hey. Nanja vile tunaishi. Unaonaka batu ya bugo. Batu ya rusangi. Unaona batu ya muhumuro. Wanasema naka. Abo kubopiki. Na ila isedie kitu.
Chakura mwanamu geta.
Akawendo nga duche duso zira makuru ni vigani otukatu afitia mnika no kanya. Dushimira bagi zulara bose ngo vitegurgue vyongere wa shikire. Kuri mikro. Marikume na Joy Diane ni nahazwe. Vigani ona makuru vya shizwe hamwe na Diodone Chuba Hiro. Tukwe na Diodone. Kuzina gya bagenzi wa chubose. Tubike wanuye tu ifuriza kuanda nyamuru wa niguwa mjomu limo vyose. Ahanje tuzo aturi kunge ejo mumakuru wa mugitondo. Mukuri indira murara harigiana hatarigiana.